una hongo komo imenyereye ni wa mwanya ukiganiro giha ijambo abanywanyi radio hijwe ya America mu kiganiro cyo munsi turavugana hanini ku ruhara urwaruka rwogira mu kubunga bungu mutekano hamwe no gutsimbataza amahoro kuvaho indyane za politique zitanguriye zaribonekeje kwa nya politique bo kumpane zose bashaka gukoresha urwaruka mu migambi yabo bafise yo gushika canke kuguma ku butetsi mbega imboneza zo rwaruka zibona gute ikibazo cyo mutekano muri iki gihe mu Burundi mbega urwaruka rwomenya gute abanyapolitiki bashaka kururyanisha no kurukoresha ku nyungu zabo urwaruka ariko kazoza kejo ku Burundi rufise ibibanza birafise mbega ibibanza rushikirizamwo ivyimviro n'ivyifuzo vyabo mbega rukana gute nabatitse ku mitumba mu ntumbero yo kubungabunga umutekano urwaruka rwovavanura gute n'inyoshambi z'abanyapolitiki bo ku mpande zose ibibazo byose n'ivyo duhava twihwereza hamwe nabamwe mu rwaruka twatumiye turi kumwe ubwa mbere na mbere na Johannes Marius Ndavyengenge twatumiye kandi Prosper Bimenyimana ariko telefone iriko iratugora mu kanya turibaza ko za kuboneka umushyana Marius mwiriwe neza
na mahoro muraho namwe
turaho turakomeye murakomeye namwe
yego nuko ni sawa ubu bimeze neza biriko biraza ngahe Bujumbura araje himisi nyibiri tutara turumva zangoma zisanzwe ziravuga hamwe ubu n'imitende
bego muri rusangi rero ikibazo cy'umutekano ku giti cyawe cyo rwaruka mu kibona gute
kubijyanye n'urwaruka aha mu Burundi cyo kimwe n'ahandi ku isi yose urwaruka rwama rukoreshwa mu bintu byinshi cyo mu gifaransa bita manipulation pour descendre bamwe hari igihe bisaba ziri bavuwe barakoreshwa nk'ikiraro kugira bamwe bashike ku nyungu zabo mbere ugasanga abakoresha babwira ngo muzoro ntibi ugasanga nta n'icyavuyemo aha ntavuze mu Burundi reka mvuge ahantu byabaye bose bazi murazi nko muri Egypte murazi muri Libya murazi muri Tunisi no muri Cote d'Ivoire murazi yuko urwaruka rwakoze cyane mu bintu bise revolution ariko mugiye kuraba nibyo bakuye nko muri Egypte bakuye mu Morsi cyane bakuye Kadhafi muri Libya ariko uko byagenze uko ariko kose urwaruka nacyo rwabyungutsemo kuko muzorabe najya ama guverinoma baciye bashyiraho kijya urwaruka ntirwaserukiwe hanyuma iyo manipulation kenshi barababesha ati tuzoba ibi ariko kenshi usanga babiteguriye ab'iwabo ugasanga babwira ati genda murwanye naka ahave wabikubwira ugasanga ni umuntu bari bazimanye bahuriye no mu bindi ari n'ibyo bindi bapfa by'iwabo hanyuma yaseza ni bimwe mu gifaransa bita ngo desabiller saint paul pour habiller saint pierre nicyo kimwe birasa
none Marius urwaruka rurafise aho ruhurira rwo mu mpande zose urwaruka rwo mu migambwe yose rwa rufise nk'ahantu ruhurira kugira ngo ruyage ibyo bibazo byose
ubwa mbere bw'uko ngaha mu Burundi hariho politike imeze neza nuko itari exploite politiki yuko imigambwe yose usanga ifise ama lig de jeune zabo ugasanga arafise uruhare igipande cy'urwaruka bisanzwe bigira politiki nziza kuko mu bisanzwe biri kuraca umugani keza guca umugani abana basi kuko uciye abana basinziriye ntawe uzoheza ngo awucire abandi byari ibintu bimeze neza nk'icyo gihe mw'iyo migambwe iyo babikoresheje neza ukazasanga bakora bigisha ahubwo gukora iby'igihugu bakabigisha gutwara igihugu bakabigisha guteza imbere igihugu mw'iyo migambwe byari ibintu bimeze neza kandi nanone na politiki y'igihugu turetse y'imigambwe mu Burundi nayo nyine yari ifise intention nziza kuko murazi ko mu Burundi hashyizweho ikintu bita CNJB kiramaze iminsi myinshi n'ihuriro ry'urwaruka mu gihugu n'ihuriro ryategerezwa kuba riserukira abajene bose bo mu Burundi bahuriramwo ari byiyumviro bashikiriza bakabishikiriza eka nanone mu mashyirahamwe menshi iyo bakeneye urwaruka usanga ari urimwo ugiye kubaza icyo gituma rero mvuga ni aho gushikiriza ibyiyumviro hariho ariko se ibyiyumviro bishikirizwa birakoreshwa ikibazo ni icyo
muri ibyo byiyumviro nyine twarabonye ko cyane cyane muri iki gihe hariho nk'amakomine amwamwe yo i Bujumbura yarahanganye n'abapolisi twarabonye ko urwaruka kenshi na kenshi ari gusanga rurikorwa mu mporero eka urwaruka ugasanga hariho urwaruka bamwe bahunga bakavuga ati twebwe ntituzi icyo turiko turahogwa none urwaruka rwose nk'ubu rurafise ahantu ruvugira ibyo bibazo byose canke ruraja hamwe rukavugana kugira ngo n'abategetsi boba rongoye utwo ducimbiri babone ko ugaruka nago nyene rukwiye gutekanirwa
mu bisanzwe ikibazo kiri mu Burundi nuko nkamwe ndi muri amenyesha makuru niyo muri kumurondera inkuru murondera inkuru y'ikintu cyabaye ariko bizari bikwiye ko mwiza murondera inkuru muciye mu mizi mukarondera ati mbese iki kintu cyabaye cyavuye umuntu yari kukireka cyari guhari kugikatira bigenze gute kuko iyo uvuze ati iki cyamaze kuba cije kiba cyabaye ni nkako nibyo hari ugwaruka rwinshi rwakoreshejwe mu mamwa ya makaritsiye hari amakaritsiye ngaha mu Burundi ngane n'amalokaritsiye amwamwe yibonekeje no mu migumuko kandi rero ayo makaritsiye kenshi iyo abantu bagiye kugumuka udasanga ari hahandi ariko rero turavugana ngira ati mbega none igihe cy'imigumuko babantu nyira abantu babadezevre twabona muri vire babantu b'indere nka twabona muri vire adasicyo bakora bita ngo bavayo bamwe bamwe mugabo babita bavayo malheureusement ngira ari byategezwa kuba gutyo kuko hategezwa ko bategurwa ingene abo bantu babankabire kuko bajya abantu n'abantu bafite inguvu bakabura icyo bazikoza iyo ufashe rero abajene bashika nka 50 ukabashyira hamwe badafite icyo bakora ni mpaka hagize umuntu agomba kubamanipira arabaha bijya na biriya hari igihe baba bibereye muri bimwe bita ngo basize amacungu abahaye akamogi bagaca bagumuka bakagenda guturira bina biriya ku cyiyumviro babwiwe n'umuntu yababwiye akantu gatoyi ababwiye abona bashobora kumva ibyo zise ku mutima inyuma yiwe yabihoze
ariko icyo niko ndavuga mu shyana mari yose nuko hariho nkugaruka kenshi na kenshi usanga rutekanye ariko ugasanga kenshi na kenshi muri icyo gihe rwaguye mu nkorero kuko hoba hariho nk'abandi bantu babasore canke bashobora kuba bagize nk'ikibi ariko ugasanga ugwaruka rutekanye ruguye mu nkorero mbega hari ishira hamwe y'ugwaruka gyotuma ivyo bibazo byose biza birashirwa habona
abo shobora kuba bagwa mu nkorero nibo benshi ahubwo kuko muribuka nk'igihe bafata mu nyakabiga bagaturira umujene umwe w'amisengo nimbonera kwitwa rero nidasi baramufashe baramuturira bamwitanga nimbonera kure aho ugasanga rero nk'ubu nkujya urashobora gusanga n'ibyo bamuhoye atabyaziye ko ari umuntu yari yarize n'amashuri menshi bakaza gusanga n'ibyo bariko baramuhora ntabyazi nubwo baramufatiranije rimwe na rimwe bakamushyira mu ipine bagaturira abo bamuturiye ugasanga niba abandi nyine bibaza ngo babaturiye niho yari ari eka usanga atari hari mbwo babibabwiye ngo kora gutya atari hari yuko agira babigwa mu mporero bariho ni nabo benshi kwanza mbere kuko aba bari imbere n'ibyo bintu kenshi arakora iki agikoze mu kanya akanyika uwamutumye wewe ntizigera umubona ujyo mwumva yivugira ku iradiyo nk'uko nyine yivugira ibintu biriya ariko wamubaza ntizigera ubona ikintu kimwe kimwenkirwa yuko bari aho bo bivugira niko nyine hariho hariho bategereje kubivugira hariho za CNDH hariho za CNGB nayo ntegeje kubikubwira CNDH igejwe agatera akazi na muntu uwo genda kubabwira ati imituku n'ukunuku barabyumviriza wagenda bagatera muri CNGB n'ugwaruka bw'u Burundi bwose hari inzego zihari bashobora kubumviriza ibyiyumviro bakabishikiriza ariko rero eske ibyo byiyumviro bishikirizwa izo ngorane ugwaruka rufite rushikirizwa birakoregwa ko ikibazo ni icyo cyonyine rero ndakubwira ati nkameze muri abamenyesha makuru ahubwo mwokorera kuri mwe n'icyo kibazo kuko kuvuga ngo hariho ngo ugwaruka ngo rwagize ingorane iyi n'iyi ngaha byo nacyo namuti butoye tora umuti aho biva hanyuma bihere
ego twibutse abanywanyi radio ijwi ry'America cyane cyane nk'ugwaruka muri iki gihe turiko tuvuga ibibazo byerekeye ugwaruka ko bo telefona ku nimero zikurikira 2 0 2 1 6 9 2 4 rikansubiremo 2 0 2 6 9 2 4 mushobora kuturungikira n'ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp inimero nizikurikira 2 0 2 4 4 1 9 9 3 6 mushiga ntahe Mariyo simukurindira ko Prosper aboneka nashaka murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko ivyiyumviro ugaruka rubishikiriza ariko ata kintu gikorwa none ingorane mu nazi hagaze hehe n'ubutegetsi budakurikirana ivyashikirijwe n'abategetsi ku mitumba ingorane ziri hehe
ego ni ikibazo cyiza cyane umbadije mu bisanzwe hariho ikibazo cy'uko ku bwanje aha mu Burundi turi muri ikintu no kwita transition y'Uburundi akana transition politique transition y'Uburundi buva mu bihe bibi bwinjira mu bihe byiza abarundi nabo barafise imigani mibi ivuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. Sinzi ko mwarimu wuzi uvuga ngo imuhini mushasha utera amabavu, baba bishakira kwigumira bimwe bya kera. Batavugira abanyepolitike ubwo nsanga bikenereye gukora ibishoboka ivyo ari vyo vyose kugira gume mu kibanza iki n'iki. Icyo si kibazo cy'umuganda, ni ikibazo cy'umunyepolitike. Umuganda wo ufite programme, mugari umunyepolitike akoresha programme y'umuganda kugira aguma ahantu, aguma ahantu. Ndaguhaye akarorero, urabona ko hari abantu bamwe bashaka kutugumiza mu bintu bijyanye na transition, urabona ko hari abantu bashatse kutuzana mu ntwaro ufata kibanza nk'uko babivuga. Hariho abantu bagumye bashaka ko dusubira mu ntambara kuko arizo bamenyereye. Aho usanga hari abantu mu Burundi bahora babyitira ngo nabakorana abantu bika badacikana, mugabo nasanze babibitira atari bo bonyine. Hari abantu bika badacikana ukazasanga imigambi ngo nicikamo ibipande babihesha ngo ni umugambi unungo cyangwa ngo ni leta ngo dusambura, atari ibyo. Kuko iyo ubonye nk'ubu ndatanga akarorero kari banale, ufashe nk'umugambi wa Frode Mukadoraba nk'ibipande umaze gucikamo ukadoraba Frode baba perezida b'umugambi wa Frode bubahari, uzoca wibaza ati ni biva kuki? Ni bya bindi byo kwanka kubisa avanje. Abo rero zocaza agenda abwira abantu ati burya bimeze ukunuku nuko abeshi ugwaruka kubwira batera akajagari hagume ya politike we wamenyereye, ya ntumbera amenyereye, imwe y'intambara, imwe ya alo
nduga ku ijambo
nano kishwe n'uwundi muntu agume kuri ya politike imwe yo kugabura. Mu bisanzwe nko mu Burundi jewe nivuna nicuza yuko hoba impinduka zindi ziboneka. Murabona dufise abanyepolitike nk'abo dufise uno munsi naho tuzoja bazoza bakubwira yuko kugira ngo ibintu bikunde ari nta kabari ngaha cyangwa nta kabari ngaha. Oya, si umuntu na mama hagomba kuba programme n'ibikorwa, none ni haje umuntu azoza niyo uzotsinda dufate nk'umwankundi kijya aritoje azotsinda bacamubwira ngo kugira ngo igihugu cyangwa gikunde kubaho ngo tuvata ngo umuntu ngo n'uyu ngo umuhengo bijyango ngo umuhe bijyango nawe bijya ukazozanga umuha ibintu programme yawe wari wereka abanyagihugu ntayazi nta niyo yigeze yemera none atabishyira mu ngiro gute, ahubwo azoyisambura ayisambura ari hagati byo kabaye byiza. Ahubwo tugize politike tukarengera kuko njyewe ndaba turacyari muri politike post conflit nicyo kimwe na constitution yacu.
Ariko ikintu gihambaye Marius, ikintu gihambaye ni uko urwaruka rumaze kumenya ko hari abanyapolitike bo ku mpande zose bashaka kurukoresha. Igihambaye ni uko urwo rwaruka ruguma ruri hamwe ruva mu ntara zitandukanye. Ikintu urwaruka rwo gukora kugira ngo urwaruka rugume ruri hamwe ni iki?
Gatonye umenyesha makuru nanye ndaba ndaha mu Burundi umuntu aronse akazi kameze neza kamwe bita ngo arakora akazi keza aca yihutira kugura imodoka y'imiliyoni 300. Imiliyoni 300 agaca yigendamwo ari umwe, ahubwo agaca agura akamodoka k'imiliyoni 5 ahereza umugore we kugira ntaza bicara iruhande n'abana biwe bakaza bicara muri kamwe kazi 5 n'abari mu 300. Izo miliyoni 300 iyo aba yozifashe akazikoramwo umugambi w'iterambere entreprise, iyo hakazi ugwaruka rungana iki ku buryo abo birirwa bicaye bageraho hagera n'ubuza akabahereza agatabi kugira bajye kurwana n'abapolisi imbere y'abapolisi baba bari no ku kazi kabo ubahendesheje ibintu bitanatomoye ngo genda mugwane n'ugwaruka. Naho rero ndiko ndavuga ahubwo rero ikibazo mbajije nacyo ugwaruka kugira ngo ibibazo ugwaruka rurimwo mbere n'abarundi bose bihere no kubanza guca ubwenge babone yuko hariho politike Uburundi buriko burarengana, politike y'amacanga, politike y'amagabanya, politike y'amemuke ndamuke yimutse murambo barira ku bwanjye mbona hari naho babonye bayimukirije mu ma sosiyete amwamwe ukazozanga sosiyete yarigejwe iki isigaye ikora biriya igakora ibindi kubera ko hari igihe usanga nk'uwayishinze arafise ibindi ntumbero. Ivyo rero nivyo mvuga ati ugwaruka ko tugira ibakwe ugasanga mu Burundi burya nk'ibi bibaye ntibizosubira ko abarundi bariga cane ku bibaye n'intambara murabona ko twayibayemwo ubuhunyi vyaranse kusubira gutangura ntisubira kandi ntizosubiye kuko ugwaruka burya rurabona n'abarundi barabona iyo babiriko biraba uko rero byogenda nuko abarundi bacubwenge bakabona yuko hari umuntu ashobora kuba ari karakubwira ibi akakubwira ibi atumbereye ibindi umaze kumubona niyo zo bari mwene wanyu niyo zo bari mu mugambwe wawe ukamubona mwumvirize hamukore ni hagera ko hageze mukuba matora uzotora uzotora urazi nubwo urabona yuko n'ubwo mu Burundi bari bagerageje kubuza abanyagihugu kujya gutora ariko
Zari kabye. Yego me. Nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Isamiya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umenyesha makuru turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Dismas muri neza. Murakomeye. Turiko tuvuga ku kibazo cyane cyane cy'ugwaruka uruhara rw'ugwaruka mu kugaruka mu mutekano no gutsimbataza amahoro. Murafise ikibazo murafise icyumviro. Mushe na Dismas murashaka kuraba aho muhagarara kugira ngo umurongo wawe uze umeze neza kurusha mushe na he Marius mushe na Dismas ari kwavuga ikibazo gihambaye cyane gose cy'ukuntu ubwo gwaruka ushora kuguma ruri hamwe nkuko twabivuze amashira hamwe nkayo ishira hamwe byo tuma nkuko gwaruka ruhura urwaruka rwo mu ntara zose rwo mu mihingo yose ka ko migambwe itandukanye rukaje hamwe kugira ngo haba abanyapolitika baba abari ku butegetsi baba abagwanya ubutegetsi babonye akantu na gatoyi ko bakara akantu ko kurujyanisha canke kurukoresha ku nyungu zabo eka rugire aho ruvugira mbega ishamwe nk'iryo ntimura kurikenewe mu mushya na Marius turetse yamashyirahamwe mwavuga urwaruka rushaka kwitura
mu bisanzwe n'ibyo nariko ndavuga hariho ishyirahamwe ryashyizweho na leta ryitwa CNJB ni Conseil National de la Jeunesse Burundaise ryo rirafise inzego gushika ku mitumba gushika ku mitumba kuko hariho n'urwaruka rutwara abandi ku mitumba kuko n'amatora aba akujya ku matora y'umukuru w'igihugu bahera hasi bakaduga gushika hejuru nicyo rero niho navuga ati urwaruka rurashobora kuba rugira gukoresha iyo organization yashyizweho kuko irashika no ku rwego rw'igihugu ibyiyongerera gashobora gusohoka kandi noneho dukure n'icyo burya ikibazo dufise mu Burundi n'ikibazo cy'umutekano kenshi kiva ku kubura ibyo bakora rero nduvume ngo aho gugwaruka kugerageza gushyiraho ibintu by'amasosiyasiyo amasosiyasiyo agerageza kugira nk'akadirema kuko utagira amasenga ari isenga mu gihe aba bakuru bacu bagwanira bijenga bagwanira ibibanza bya politike gusa ariko hariho abamaze gutangura kwibonekeza kuko ntagiye kubesha murabona nk'umukuru nk'abakuru bamwe bamwe mu ntwaro z'u Burundi hariho aberekana ko bitayeho ugwaruka sinjirwa ndabivuga cyane hariho za mesaje nimaneze yarimo ugwaruka n'ibindi byinshi nicyo gihe rero iyo umuntu ariko arakora nk'uko n'abandi bomwigirako kandi abarundi n'abantu bagamburuka kenshi yego hari ikindi nacyo bakoresha murabona mwiganyabune uko mwako muravuga ati kugira bagume hame kandi bagire n'umutekano hari inyabune irimo abanyagihugu ikabamwe intwaro ikabamwe abagize umutekano n'ubucamanza muri abanyagihugu harimo ugwaruka mu gihe bakeneye gutekanirwa nk'ahandi barashobora gukorera mwugo rwego bakakorana n'abatwara n'abari mu ntwaro mu makarite cyangwa ku mitumba bagakorana n'abajejwe umutekano kugira ngo uwo muntu azana ibyiyumviro bibi kuko bijya byiyumviro bibi reka genda bahakarorero eje bundi gihe ngaho Bujumbura hari hashushe biriga baraturira amapine ndibuka muramba bari ndamuvuga mu izina umuntu witwa Nimwabe Pacifique rigitangura yaravuye ku radio mu kiganiro yagiranye na niyo nkuru Gilbert ari bagiye kugira ikiganiro bavuga ingene biza kugenda cyanangaje nuko nawe nibyo yavuze ujya munsi abagiye mu manifestation ntabyo bakurikije
yego mereka
umuntu yamuherutse uwo mwanya nyene nizo nagomba kuvuga nti tuze turaraba ntihagire umuntu aza ngo aguhende ngo ibi akabwira genda ujye kugwana n'abapolisi nawe acanyika agaca afatirwaruka rwiwe abana biwe bose akabashibukanira hanze wewe ugasigara urota imyotsi ya marakrimogene n'amapinde nawe yibereye hariya kandi iyo
bishyize washikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cyo ku
iyo bigize bigahinduka ubabona buruka ku kibuga cy'indege narabibonye muri za Libya ubona buruka ku kibuga cy'indege bihamabonero menshi wewe wasigara urwana ngaha wewe wasigara urota umuriro ntibakwibuka bacha batangura kuza bararaba bagenzi babo bageze ahubwo wewe wabonetse ibyo zona kwibuka na boro boro nije rero nagomba kuvuga ahubwo ati ugwaruka uhagarare ku kibazo cy'ubukene bifitiye hanyuma uwo muntu azabwira ati ni ibiro ndahaza nabereke
washikirije ikibazo gihambaye tuhaba tugaruka ko cy'ubushomeri nacyo nyene gishora kuba kiva ku banyapolitiki canke abarongozi badashira imigambi imbere yotuma ubwo bushomeri bugabanuka cyane cyane mu gwaruka icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka duhe n'ijambo mushe ntahe Ezekiel ari ngaho mwiriwe neza Ezekiel
mwiriwe neza
murakomeye
turashima buhoro buhoro
murafite icyumviro kibazo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro eka mu gusobanura bakaraba abanyapolitiki bafite impanuro nziza bakima amatwi nk'abanyapolitiki cyane cyane usanga bashaka kubakoresha ku nyungu zabo murafite icyumviro icyifuzo
yego ndashimvira nashaka guterera kugwaruka
yego
cyambere na mbere nuko no manda nkasaba leta kwandi gategura imigambi iteze imbere ugwaruka kuko ugiye kuraba mu Burundi ugwaruka gwinshi gwinshi cyane benshi baraheje amashuri benshi bishomeri nta buziba bafishe leta nayo nta proje ikora ngo bashobore kuronderera akazi ubwo gwaruka ndege kimu tusanga hari ngorane nyinshi mu gihugu gatusanga kugwaruka nyene ni gorisha ta kurondera ukuntu gwibeshaho rubikishije mu zindi nzira bo impanuro rero nshaka guhugwaruka nuko go abari mu mashuri bo heza amashuri bakima matwi abanyapolitike bagakora imigambi bo bumva ko ishobora kubateza imbere na leta nyene ikabafasha kuko maze kubona leta imaze gutwara imyaka 10 atakintu na kimwe yigeze ikorera ugwaruka abajene n'ingorane none uca wibaza none izi leta zo muri Afrika zibayeho gute zidashobora guterera ngo zirondere imigambi ifashe ugwaruka
ivyimviro bibiri bihambaye cyane rwose ica mbere nuko urwaruka muri iki gihe aruheza amashuri ari rwinshi ugasanga nta kazi rufise mbega hoba hari imigambi itomoye ya leta yo kuraba ukuntu ubuzi bwoboneka kugaruka ikindi cyimvira mwashikirije ni impanuro muvuga ko urwaruka naho ibintu bimeze gutyo bobandanya bakabandanya barondera ikabigacane rwose kugira ngo bashobore kuronka kazi ikacanki bakamenya n'ubwenge kwa bafite n'ubwo buhinga basumye mu ishure mucya ntahe Marius ivyo vyimvire bibiri mubivuga kwiki
bambara gatonye telefone yari yacitse
ndashaka wumvise ivyimvire vyashikijwe umushyana he Ezekiel yavuze ko muri iki gihe hari ikibazo kibonekeza ni ikibazo kiboneka mu Burundi cyane rwose aho ubona ko urugero rw'ubushomeri ruteye ubwoba aho abanyeshuri barangiza amashuri ugasanga nta kazi bafise ikindi cyimvira bivuze ni nk'impanuro impanuro urwaruka rwose aho ruri hose gobandanya ikarukijijukira amashuri rukiga cyane rwose hanyuma rukima amatwi nk'abanyapolitike boba rondera kurukoresha abanyapolitike aho twavuga bo mu mpande zose bagomba kurukoresha mu byerekeye inyungu zabo za politike ivyo ni byo imviro bishikirijwe na Ezekiel mu bivuga kwi
yego ndabanza gushimira Ezekiel jene naherutse numva avuga ahantu yageze avuga ngo leta ngo imaze imyaka 10 ngo atacyo yakoze bon nicyo cyuko aba ucyo subiramo cyuko bake ari ugwaruka rushomere rwinshi ikintu cyo kugwaruka rushomere ari rwinshi ni kibazo kiri ku isi yose yuko ikibazo cha emploi kiragoye cyane gose ni defi mondiale ku isi yose usanga bari kwaragwana n'ibyo bintu uzosanga mbere no mu bindi bihugu bimwe bimwe hari habidirwa bemera kugwa muri legiterane bari kubamera bari kubahunga kugira babaje kurondera akazi muri za Espagne ibyo rero si question y'uburundi gusa mugabo politique yategerezwa kugerageza kujya n'abandi bagerageza alors niveau bakagerageza kuraba ingene bagitera umuti bimwe nariko ndavuga byuko udosanga umuntu aronse ubujyo asimbira kurondera imodoka y'amamiliyoni 500 azogenda mu wenyine ugasanga yaheze intebe imwe ibyo nka politike y'igihugu yoshobora kubikorera ko ikarimita amamodoka nk'ayo kuko sinzi ko mubiravye bijya byuma by'imiduga byose nta kimwe gikorerwa mu Burundi ni kuvuga ngo uzogenda ugura uwo muduga uwuguze uzowuzana mu Burundi uzobatwaye idolari z'i Burundi kuwugura ubushikanye ngaha n'amahera wasohoye uwo mudugu uzokonsoma gusa nta kimwe kimwe zinjiza nk'ivyo onye ni politiki yagomba gukorerwa ko bakaraba yuko umuntu nubwo yafize amafaranga yiwiwe ego kuyafungura cyane kwikenura ni byiza mugabo bakaraba yuko ata amafaranga yigo amarira hanze mu bintu bimwe rimwe usanga bidakenewe ko araba usanga afite n'imiduga nk'itatu yamwe n'ivyo ibyo rero ni ikintu kiraba abantu bari bo bose kandi leta yashobora gutumbereza hanyuma kuko icyo uvuga ko leta ngo yoba atakime yoba yarakoze nge nibaza ko atari byo kuko nibyo ngira ngo hoba ari ikibazo cy'ugwaruka cyo bacarabaye icyo naco navuze ko ubushomeri ku isi yose buraduga murabizi na ba Obama iyo bariko bari yamamaza baravuga ingene bazogabanya ubushomeri Baurande bose nibyo bavuga ni ukuvuga ko ubushomeri wabo buriyo ariko nta wobyishimira bose
bagiye ubushomeri buri hose ariko urugero kenshi na kenshi abatari cyo kimwe mushinga nta mari yose reka duhe n'ijambo umunywanyi reka duhe n'ijambo umunywanyi radio ijwi rya America Federico mwiriwe neza Federico muratwumva
alo
muratwumva mwiriwe neza duga ku ijambo
urabumvane
duga ku ijambo rafite cyumviro ikibazo
yego ni intererano nagomba kuba no terera
yego
ego jewe ndiko ndareba nkugwaruka gobo o ugwaruka gobo ucenda bona kwa atake ko cyarugororo sigya office kubera nkumwonga mu Burundi nubwo wabororangije nk'amashuri bikaba ngombwa yuko wewe ushobora kuba wakwihigira umurimo ugomba kuba woshinga dufate nk'ishirahamwe ryagwawe rikaba ari ishirahamwe ryiwawe ku giti cyawe ntibishobora kugukondera kuko nubwo worishinga ucusanga ya leta tuba turimo bita byumva kumwe bigaca bya ngombwa yuko wewe iryo shirahamwe ugomba kuba rihari rifatikanije na leta ariko nko mu bindi bihugu twebwe siko tuba tubibona nk'ishirahamwe ushobora kuba worishira muri leta bifanya n'impamvu zivyo babona kuko jewe mfashe nk'akarorero yego kuko jewe mfashe nk'akarorero ndatse nk'umuntu yashinze uruganda wakora inzoga ahantu mukayanza mugabo uwo muntu baciye bamwiyamiriza cyane rwose kandi twegukwaruka natwe twari twamaze gutangura kuharonkera akazi byaci biba ngombwa ko bamutoteza ahubwo ngo yinjire muri leta
mu shene Marius association
ubireba bakwiye kubireba kuko umuntu akoze nk'akazi gashobora guteza imbere abanyagihugu hakaboneka abandi baca bakagwanya ngo katagiye muri leta ngo ntigashobora kuba kokogwa bene uwo muntu ntaba yiga za nyungu za ba banyagihugu uca tubona ko ari karahiga inyungu ziyewe
mushenahe Marius muvugihi ku kibazo gishikirijwe na Federico kijanye na cha kibazo twavuga cereke cyane cyane ama association yoba mwambuze association ika ishira hamwe ahubwo yoba ari rya leta ryaba ryugaruka association yugaruka ishira hamwe gwaruka bonye n'igwikoreye nkuko umushya na Federico ariko yabivuga si ryo ryoba ryoshora gushikiriza neza cyane gose ivyimviro byugaruka
yego gambere gogore hari ikintu nahagaritse ko ntari yashitse ko kumwe ba mbere yari yavuze tikiere icyuko umuntu yobwa ko leta cyacu yakoze imyaka 10 sivyo kuko hari ibintu byinshi byabonetse byarakozwe nkuko iri Rwanda subiramo ko ni iby'abanyepolitika hanini bakunda kuvuga mbere bivugwa umwanya munini nyagose bivyaranguwe nivyo ko byoshika kuko nkawe ntaherereje kiyeri ugasanga ibyavuga ngo bitakozwe ngira ngo ntiyari byashikirwe yuko ibyiwe bikorwa kuko n'uburyo bavuga ngo abagabo ntibaronke arimwe ngo babasemana nibaza ko ataragasubije wari muri ari byaranguwe byinshi nkuko iri Rwanda subiramo hanyuma kuri iki naco cy'uyu sinibuka izina neza
ry'amashyirahamwe
yitwa Frederic
yego
ibintu avuze ni ibintu by'inkoramutima cyane yuko avuga ngo byoshika ugasanga nk'umuntu aba yashinze ishyirahamwe nico nariko ndiyumvira guhava ngaruka ko rero amashyirahamwe mu bisanzwe iyo ushinga ishyirahamwe abarundi baragezaho usanga badagifite intumbero ugasanga l'originalité y'ishyirahamwe yari yayishyiriyeho yahindutse namba ishyirahamwe rijejwe nk'ibintu byo kurima cyangwa gukora ibintu biriya ugasanga amashyirahamwe yibanda ibya politiki aho rero ugiye mu bintu bya politiki wowe warageze ishyirahamwe nk'iryo kurima nk'ibitoki cyangwa korora ingurube cyangwa korora inkoko ugacukorokereza nk'ibya politiki nta kundi biragupfana ndatanga nk'akarorero ngaha turaza amashyirahamwe menshi kandi noneho ni n'indwara yadutse mu Barundi ubu murundi wari we wese yaduka avuga ngo ashinge ishyirahamwe ukamubaza n'iryo shyirahamwe ugira ushinge ni iyiki ugazasanga wewe barishinga kugira ngo si kugira kore ni kugira rabe ingene yoronka udufaranga shati dukotizasho tukaba mambre cyane azaraja gusaba imfashanyo na nyafashanyo yaronse ntazizane mu bikorwa yavuze ugazasanga ni nk'umuntu yavuze yuko azoza aragwanira abarimyi ibikawa cyane ibikindi kintu numbaze ni example ntanze iri banale ugasanga yigiriye mu bya politiki
ibyo si bintu bigoye guhinyuza utakoze itohozo
ni ibintu bibaho cyane gose ejo bundi hariho ishyirahamwe numvise rya bikorera bavuga ko rigomba gutanguza mu kujya mu mabarabara naho byari bihuriye n'ibintu biri uko biravuga kandi baravuga ku maradiyo ga ntibigoye cyane wumvira icyo urabumva
yego
nk'ubu ugenda atanga akarorero hari ishyirahamwe jewe nzi nama mbona ngahe Bujumbura n'ishyirahamwe ryitwa Jade sinzi ko murayibona mwebwe namba muhara muzima n'ishyirahamwe ririmo abantu kenshi bakubura ngaha mu ibarabara ntuzigere wumva mu bintu bya politiki kandi barahemba abakozi babo amahera ashobora kubatunga ku munsi ku munsi nayo rero amashyirahamwe abantu bakwiye gushyiraho ibya politiki birekera abanyepolitiki namba uri umukorodonye n'ushone namba uri umurimyi n'urime namba utera utwara imodoka twara imodoka politiki ahubwo urabuwe umunyepolitiki nawe byereka arakubwira ko ari ibyo akakubwira ibitari ibyo wihorere umurindirire mu kazu kitora
rego me reka duhe n'ijambo moshe nawe Richard atwingiriye mu kanya katari gato Richard muri neza murakomeye murafite ikibazo cy'umviro mu duhe ku ijambo
intererano
yego
yego ati mugandi mu Kirundi ngo ukwi uzocana mu busaduro ndo rukiri moto ikindi abagere yari imyaka twese gugaruka kirikira duherako turaje nko kuva 1993 ntambara niho yatera nk'umwana icyo gihe yari afise nk'imyaka nka 10 yabaye imyaka ishika 15 mu ntambara nta kintu na kimwe ariko arakora turaje iyi myaka 10 y'agahengo niho umunyagihugu umwana yari atangiye kumara amashuri yari kararondera ikiyokora ikibabaje w'abanyepolitike nyine ari kimwe n'intambara ya mbere ibaho ubu bahamagara urwaruka gusubira mu yindi ntambara rero turabye imyaka 25 babaye ubu bashaka kugira ngo tumare indi myaka ishika 40 turi mu yindi ntambara wumva rwaruka ikigo tubisenya gute ikintu nyamukuru rwaruka urukundo babafitiye n'uruhe ko tubona igihe cyose tumaze ari ntambara gusa tugogera igihe tubone tuvuga tuti kugeza ubwo turarondorera abana tuzobyaragara niyo ntererano nk'icyo nabona numva nka urwaruka ubwabwo gufata ikimaze ko ari icyabo uri kurabona nk'umuntu w'imyaka 60 wewe yarondeye mu kuva mu bya 70 ubu yaramaze kuba ariko arajya ni rwaruka ariko aracana wowe yasenye mugabo twebwe iki gihe nta kintu na kimwe turagira turondere njye numva yuko kugeza ubu urwaruka ubwabwo rwugoja ku ruhande rwago rukavuga tuti twebwe aba ibyo bapfa niba bike mugabe ntawe duhamagariremo kandi niba amara kuba nayo kugaruka ubwagaruka bashigikiye bazorondera umwumvikano kuko twebwe nta kindi kigwanisho bafite atayo kugwaruka ntidushobora kumva ariko dufatwa nk'ukumenga turinde ngo babe barebora bashika ku cyo bashatse ubwo nyine ni bafate yuko bahamagarirwa gukoresha amaboko hariho ijambo umwe yavuze ati mu myaka cumi nta cyakozwe jesi no kivuga gutyo kuko turaze harubatswe amashuri atari make kandi amashuri ntiyigamo abakuze yigamo urwo rwaruka nyine nimba ubu bashomereye bashomereye kuko bashoboye kuronka aho bigira ubu bararonka icyo baba baravuga ati turafite impapuro rw'umutsindo turinde icyo dukora je mbona rero nta leta yoshobora gufata agwaruka rwose rwahagije amashuri kwengana ngo ronka akagira karukwiye umwe wese ku cyo yize nakorane na mugenzi we bavuge bati mbega muri ibi twize twohera cyangwa tufite ikintu baraniyumvira nk'umuntu ukumva yibye ubugoronome yibye kurima korora mugabo ugasanga se na nyina baracatera ibijumbu nk'uko basekuru babitera mu za 70 na kangara none kubyikuri icyo bize kirihe nabanze here mu itongo ryabo agira icyo aberetse avuga ati tera ibitoki gutya aye bizokwimbuka uku mugabo atari kwagupoperanya ibijumbu ibiharage ibigori ibi na biriya ugasanga byanyuhanye ararimo mugabo ntacyo yimbura none ko by'ukuri ya Minerva yamutangira we bwiwe yamufashe ikibyuki umubyeyi wiwe ariko aca avyuka mu gatondo ajya kwirigara ngo ndigishomere itongo kandi sene yari ararefise mugabo ntaza no kumufasha inda nareke gufatira isuka basa afata imetero muri kati tondeka gutya hanyuma kumbure nabandi nayo kumba ngo yitegeke mugabo ugasanga ntazi ni kujera ibihumbi ijana yaba umubyeyi we yamuhaye kandi wewe umubyeyi wamutunze 5,500 atunze numva kuri twebwe twokura icyizere yuko tugiye gukora ubugizi muri leta dukoresha ubwo bumenyi nyine bw'iwacu twahawe hanyuma kumva kireye amashyirahamwe nk'uko bamwe bariko barabivuga nikiryo tuma twirinda ibyo nyigisho by'abanye politiki uwo ari we wese nimba ari mugambwe nimba ari uwundi umuntu wese abone yuko twese tutazatunga n'imigambwe cyangwa ibiti tumenye ko tuzatunga n'amaboko yacu mwakoze
mu kanya turaha ijambo munywanyi radio hejuru ya Amerika Pascal turagushimiye mushye na Richard ku byimviro ushikirije ariko nashaka Marius mugire icyo muvuze mu kanya gato cyane gose Marius nka masegonda 30 ibishikirijwe na Richard mu bivuga kwiki
Richard ashikirije ibintu byiza cyane gose bijanye na bimwe ariko ndavuga kuba igishomeri ni kuba warize ndaze nk'iyi ntwaro ikubitanguye ya nkuru nziza hari abantu batanguye kwiga ubu bageze mu 10 narabizi ko batanguye kwiga batari hamwe muri primaire ubu n'ubu baracabandanya barari banagabanije nibyo uko batanguye kwiga baciye baba benshi n'uvuga ko n'ibishomeri bizogwira rero atanze uyu mugenzi wacu agiye gushikiriza ni ibintu byiza cyane rwose ni byiza yuko iyo ucanye itara imbere yo kumurikira ababanyi banze umurikiri wawe namba ufise akarima imbere y'inzu wize agronomi n'uwo mugoronome wawe ngashaka kujya kwicara ku ibarabara ngo bagoronome bose bajya mu biro niba buri umuganga ntuze bibaze ngo abaganga bose bazoba abadirekitori ba hopitali ijya kuvura bizanse niye mugire association mugire dispensaire cyangwa mugire agaclinique mubaye abagoronome mugende murabe imbere murima nta mugoronome azaza kubwira umuntu ngo rima gutya atarima uzobibabwira ubikuye hehe
Igome reka duheni jambo Pascal mwiriwe neza Pascal
mwiriwe murakoze
muri hehe mu Burundi
alo
muri hehe mu Burundi muri hehe
ndi Bujumbura
yego murafite icyumviro ikibazo
yego urumva je mfise icyumviro ngira nterere
yego
urumva nagerageje kumvira ikiganiro numva yuko nagiye baritse noterera
yego
ibintu yerekeye ugwaruka ni ibintu novuga yuko ari inkurikirane
uduga ku ijambo turakumva uduga ku ijambo
yego urumva ni inkurikirane ni kuvuga yuko ni ibintu bimaze igihe kirekire kuko ugwaruka ruriga rugaheza amashure hanyuma hakaba hatariho politike kugira ngo ugwaruka barurondere ubuzi aho rushobora gukora kandi ubuzi si kuvuga yuko bose bujya mu biro byerekeye politike cyangwa ibiro ukuru mu birokrate cyangwa kujya muri fonction publique ubuzima byinshi muri Afrika hari ibikorwa byinshi bitarakorwa ugereranije Afrika muno muri Buraya. Rero icyo kibazo kiko kirarengera kuko uburaze umurindi waba jeune baheza amashuri ya kaminuza hamwe n'amashuri ya secondaire ni benshi ku buryo leta cyangwa abari mu butegetsi babijejwe bategereza kuraba bakiga icyo kibazo n'ikibazo kinini cyane icyo cyangwa hirya y'ejo kizozamwo ibindi ngorane bikomeye kandi n'ibintu bisanzwe ari ukuntu nubirije umuntu mwatumiye aguma avuga ati ngo umugoronome engineer agronome cyangwa umugoronome ari we wese ngo yegere muhira ngo arime agatongo kiwe ngo cyangwa uwize ibintu ntashobora kubikora adafise umutahe. Umutahe naho si uwundi ni leta itegereza kubikora. Hariho uburyo bwinshi leta ishobora gukora kugira ngo ibintu bigaruka kugira ngo bwiteze imbere. Nk'akarorero birashobora kuvuga ati warahejeje ufise diplome. Diplome ni igitongo barashobora kurifata ingwate bakabahereza imitahe bashikirije imigambi yabo bateguye babona yuko itomoye. Hakabaho nene desizi mu bakozi ba leta bagejeje ibyo bisata byo gukurikirana izo asosiasiyo par exemple nk'urwaruko rwagiye hamwe hanyuma rukabasuteni kandi rukabapfiye nimba bifite akabaho efeke bakagira uko babibona nge nashobora kubunganira. Niyo politike nziza mbona ko leta ishobora gukora igahereza umwete urwaruko kugira ngo biteze imbere. Ariko uzovyumva kenshi bavuga ku majambo ariko ntibabifitiriza cyangwa iyo babikoze nawe usanga babikoze mu gice cy'imigambwe ko abajene tufate nko mu Burundi bose na bene gihugu n'abana b'igihugu bategerezwa gusabikana iki gihugu kungana kubera iby'umugambwe ni association en general ariko igihugu ni cy'abarundi bose. Rero iyo hamaze kuba gufata gutandukanya abantu bifatiye ku mugambwe cyangwa ku ntara cyangwa ku kimenyane itegeko urumva yuko hari ikintu kibazo kiribika buhoro buhoro mu nyuma na bizotuma bizana iyindi ngorane. Rero byiza ni uko abategetsi bateza kubyumva yuko abantu bakoraca ubwenge ariko araba ubuhinga bw'umenyeshamakuru cyane abantu batagiye bazumva ibintu byinshi by'Iburaya ingene iterambere rigenda riduhuga nabo bakamenya yuko urwaruka ruricunza gukura rukatera imbere rukaba nk'uko nabo nyine babayeho kuko iyo urwaruka kira imyaka 30-40 atari baru atararongora atari ubuzima bwiwe atangira kwizira ukundi na niho mubona ibintu bituma bihindagurika hari ibintu bitameze neza
ngo
tubona ingorane z'amaziri.
Pascal murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose kacu bushomeri kutaronka akazi mu bakiri bato mukamwavuze ko hakwiye kuba politike kuraba ukuntu urwaruka rworonka akazi rutarinze kuvangurwa bivuye ku migambo yabo ku ntara canke ku bindi bintu icyo kibazo mushikana Mariusse cyo kwitabwaho gute kurusha ikibazo cy'ubushomeri mwabuze ku bushomeri buri hose muri Amerika buriho ariko urugero kenshi na kenshi ruba rutandukanye ibintu byo gukorwa amaguru mashaka kugira ngo icyo kibazo tubona ko kizohava kiba ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri mu rwaruka ni nk'ibihe mushyana Marius
ubwa mbere bwo ikibazo cy'ubushomeri ikintu gihera ku munsi umwe ni ikintu kibandanya ni nka kiryaba aho ravuga ngo ikibazo cy'umutekano ni ikintu kibandanya gikorerwa ko kuko ubuze ngo ndakimaga ntacyo bashobora kumara ku munota umwe ariko aragera igihe abantu bakaravuga ati nubwo hari umuntu abantu bashomereye burya byari byageragejwe icyo ashobora rero yuko abantu bagabanya ubushomeri ni kimwe na ndavuga ari abantu ubu abarundi bose bashaka kuba abanyepolitiki bose bashaka kuba abanyepolitiki abanyepolitiki nabo burya udurabe ku isi yose bameze nk'umutwe umutwe sinzi kuharaba umutwe uriyumvira ngo umutwe ntukora umutwe uriyumvira hageze kwandika handika ukuboko hageze gutambuka hatambuka ikirenge umutwe uriyumvira nijoro navuga ati nk'abanyepolitiki iyo hamaze kuba yumvira abantu benshi bose biyumvira ibya politiki azocaja mwivyo yibagira kandi kazi abanyepolitiki babaye benshi gica kimera nk'igisoda kiri mwaba ofisiye benshi basumba aba on the troop icyo gizirikare ntigikora ntigikunda ni nk'ivyo rero je nako ndavuga abantu nibaje ku mirimo kugira bagabanye ubwo bushomeri bagabanye kwinjira kugira bagira amasosiasiyo bareke kuyinjiza mu bya politiki n'amugize asosiasiyo igihe iki nikora ico hanyuma barondera uburyo hama leta nayo mugufasha rero nibyo nanye ndavuga leta irashobora gufasha cyane ikaraba nubwo umuntu abaziza amafaranga amafaranga nubwo bari gawe nitunga giwawe mugabo n'igihugu kiba kirabaho nibyumvikana yuko dota umuntu Freddy nawe umunsi woza ngahi Burundi ndazi ko wobibona yuko ushaka kujya mu rupango rw'umuntu ugasanga afise jeep zitatu cyangwa zine imwe igugwa presque 400 million azigendamwo ryari azikoziki zigiziki zimufashiki gaciye mugira zingire mu gihugu kuko bategeza kuraba yuko uwo muntu atari karono n'amafaranga yiwe kandi y'igihugu asohora amadovize y'ajana mu Buyapani kugura ayo majeep bivuze ngo ntibazigure mugabo bakaraba yuko ayo mafaranga afise atakindi kintu yakoze hama bagahimiriza abayafise yuko baje hamwe bagakora entreprise zitanga kazi
yego me reka duhe n'ijambo kandi umunywanyi twavuganye mu kanya gahize ariko telefone imeze nabi Dismas muri Veneza
amahoro amahoro
twibaze ku murongo umeze neza muri kigihe nkuko twari twabivuze turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rwa bakiri bato urwaruka mu byerekeye kubungabunga umutekano gutsimbataza amahoro ivyimvire mwari mwashikirije mwabiciriye hagati umuntu ashaka kubandanya tubahakaryo
yego murakoze yego nanishikiye kucyo urwaruka gukora kugira rugume hamwe namwe mwari mwakibaje uwo mutumire Mariusi hariho rero ikintu gikomeye urwaruka dutegereza gukora nisanzwe turiko turaraba ingene urwaruka bikorakora usanga umenga ni moteur abanyapolitike bishimikiza nkavuga nti twegere urwaruka tumaze kuraba tukavuga duti turakeneye kumenya twavuye niyo turiko turaja mu bisanzwe twavuye turahaje kandi turiko turaraba niyo turiko turaja ni heza imbere ni heza tuvuga duti turabe abanyapolitike nibatugira ibiraro kuko ari umunyapolitike ahagarara ku radio atazi timbe mu kirundo canke hehe hagaze gute ukacyo usanga ari karaturira aciye ku radio canke ku bani wanyu nabo ndari karabesha hariya mu misozi ugasanga ntamuzi koraba rero abanyapolitike dukorana nabo tutokana kugira ntaho dute mu rudugo hanyuma rero haru naho namushikikiye gose mugabo ntacho nicyuje cyo ndacubaha ni Ezekiel yavuze ati leta nta migambi iboneka iri cyategura yugwaruka nuko kwa Mungu je ndavye aho mperereye sizi nkaho abandi bari nacho gituma twategeza guhagara tukavuga duti turi nk'abarundi dutegeza kuraba nitubere kuko tuvuga ati leta nta migambi itegura yugwaruka toba tubeshe kuko murazi ko na Marius yabisiguye aha abana biga ku buntu none umugambi akavuga ati amashure nta kazi yagize amashure bariko ari yiga muga nta kazi nacyo bituma duca duhagarara twegwaruka igihe turiko turakora niturindire ko leta iza kuduha akazi nacyo bituma no muri byino byigwa bishasha mwa rebonye nko muri Microfo Ecole Fondamentale hari mu kigwa cha entrepreneuria ni kuvuga aho gwaruka zogenda rukihangira imirimo zokora kuko tugihagarara ko naho yavuze uwo yarahavuye ati nta mutahe gwaruka rufise mu bisanzwe twaba dushitse abanebwe kuko umutahe ntawa uvukanye kandi turaje iyo abandi bakuri mutahe saho baba baragirimye ahubwo dufate duti umutahe
egome mushyanaye
ko dufise rero umuvu tuje ko dukore maze rero umutahe uzoboneka mbwanze tuko kwishinga ngo ndete izo do mutahe kana ko dufise inguvu murakoze
ndabona kanya kariko ko karatujana ari katubaze n'umushyanaye Federico nawe nyine afise icyumviro muri neza Federico
biwe neza
murafite icyumviro mu duwe ku ijambo wakanya kariko karihuta
yego umugabo agiye nitwa Diomede
Diomede duga ku ijambo
duwe nana
duga ku ijambo Diomede
yego manje kuramutsanya kwa mutumire
arakumva
yego nanze ndabaramuje yego icyo ni cyakunyirizanya uko ibyugwaruka beko bavuga ugwaruka urabye nk'ubukene buri mu gihugu cyacu ugasanga ugwaruka ruko rurajya mu bintu by'ubusuma mbega abanyakuwa mwokuri kugira ugwaruka mu gwigisho neza ubusima ndibwe ngaha mu Burundi kuko turabigwaruka gwira ni gwishu ugasanga ruriko ramenagura amazu y'abandi ugasanga ruriko ratora ibintu rugira rugurisha none abanyakuwa mwokuri kugira muraho ugwaruka kugira mu ruhe ibintu ubikora kugira witeze imbere nibeke kwiba icyo ni cyambe cyakari nacyo turabigwaruka rugwa mu ntambara ni gwishu murako ngene mu kwigisha neza kugira rumere neza kuko ugwaruka turabona ko tifashe neza kubera ibintu by'akazi ugasanga bamwe bamwe rurafite diplome nta kazi bafise none ganya kuba mukora icyo kugira murabe mwigishe neza kugira mubahe akazi gakwiye kugira kugira ba diplome bize kugira iro ari bayigire neza murakoze
ico cyimviro ico kibazo mushikirije turakibaza umushya ntahe Marius turumve ko yo bafite icyimviro ariko imbere yuko cyo kwa Marius nashaka fidele namwe ndabona ko mwarindi akanya katari gato nashaka mugire ico mushikirije murafite kibazo murafite icyimviro
allo
wi allo
allo
duga kwijambo usifise umuntu umwe gusa
nashaka kuvuga na mushinga na Federico Ngondikizi.
Allo
nashaka kuvuga na mushinga na Federico Ngondikizi.
Muri ko muravugana
Federico Ngondikizi je ka Federico je nashaka nimero ziwa urashaka kugira
bon leka tu aha turi ku radio ntawe utanga nimero ku radio reko ushobora guca ku bundi buryo hariho abamenyesha makuru dufise dukorana ibujumbura canke kaduhamagara hanyuma nashaka ariko mu gusozera ndabona ko akanya kagiye nashaka mbaze umushya nahe Marius agire asozere atubwire hariho ibibazo byinshi byashikirijwe ubushomeri bw'abagwaruka eka ubusuma nkuko bitangajwe n'umushya nahe Federico eka ubushomeri cyane cyane n'ukuntu ubwo gwaruka gutsimbataza amahoro rukima amatwi abanya politike bagosha baha baruha inyoshambi mushya nae Marius mushya na Fidele ni mwabari
mwibwe
Marius muduga ku ijambo musozere akanya katujanye akamumwotera abanya politike muri rusangi nakahe
jewe bwa mbere bwo gombe
ufite amasegonda 20
ego pere ku banya politike abanya politike bogira intumbero nziza bagafata yuko uburundi ari ubwacu kandi uko baburonse uno muti bategeza kugusigira urwaruka dukoresheje rya jambo ry'abaskuti bavuga bati essayer de laisser le monde meilleur puisque tu l'as trouvé nibaze babisigire igihugu cyanke uburundi uko buri inyuma yuko babusanze hanyuma ku kijyanye n'ibintu by'akazi ku bintu bijyanye n'akazi n'ukuri icyo ni ikintu cyogomba gukorerwa mu mashyirahamwe
ego be mushya nahe Johannes Marius ndavyengenge urakoze cyane gose kuba washoboye kuboneka kugira ngo uje muri kiganiro mushya nahe Prosper Bimenyimana twari twatumiye bya mugoye telefone ntitwashe kumubona turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Elvin yadufashe kwegeranya ikiganiro cy'umunsi mugire mugoroba mwiza mukanya turasubira ku radio Ijwi ya Amerika.